Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije, mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu, muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ndabaha ikaze mwese mu biganiro vyacu.
Noneho ziriya ngabo tuvuga zabo amarundo siko na daso bazajya barawundinga barebe uri muri yongera ngo uri deployed, bahamagare police ngo babantu barahane muze kubajyane mwashyire mu buryo.
Uwo ni General Gacinya Rukumya, yari mu nama y'umutekano mu gisagara cya Kigali, yasuzuma ikibazo cy'abazunguzayi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko afise imigambi yo kudatera igikumu ku itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu ntumbero yo kubahiriza umuhango yatanze igihe yiyamamariza kuba perezida wo kubaka uruhome ku rubibe Amerika ihana na Mexico. Abanyangora bagiye mu matora y'umukuru w'igihugu mushasha uno munsi kwa gatatu. Aya matora agenewe guhitamo uzosubirira Jose Eduardo dos Santos. Tundu Lissu, umushingamateka atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Tanzania, yahagaritswe yagirizwa ko yatutse umukuru w'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayagaruka ko mu kanya, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Dutangurira ku makuru yavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko afise imigambi yo kudatera igikumu ku itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu ntumbero yo kubahiriza umuhango yatanze igihe yiyamamariza kuba perezida kubaka uruhome ku rubibe Amerika ihana na Mexico. Perezida Trump yatangaje ko bategerezwa kubaka urwo ruhome naho ivyo vyosaba kugara imirimo yose ya leta kugira bibe ivyo yabitangaje ku munsi wa kabiri mu ikoraniro yagirishije mu gisagara cya Phoenix mu ntara ya Arizona. Amafaranga agenewe uruhome hagati ya Amerika na Mexico azotegerezwa kwemezwa n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ya Amerika bitaraheraheza igikorwa cavyo ku mafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2018. Amafaranga azotangura gukoreshwa ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi. Abademokrate mu nama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ntibashigikiye icyumviro cyo kubaka uruhome hagati ya Amerika na Mexico. Perezida Trump yise abademokrate ko ari abantu barondera kwangiriza ingingo ziwe zose ashaka gufata. Umutegetsi mukuru w'igisagara w'igisirikare cya Pakistan, General Kamal Javed Bajwa, yishuye n'amajambo akomeye uno munsi kuwa gatatu ku vyagirizo vya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump vyo kubategetsi ba Pakistan baronka miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari y'imfashanyo ivuye Washington ko yamara bafasha abagwanyi gutegura ibitero ku nteko za Amerika mu gihugu cya Afghanistan. General Kamal Javed yabwiye ambasaderi wa Amerika muri Pakistan ko atamfashanyo iyo ariyo yose ya Amerika barondera. Ni mu nama bagiranye ku cicaro c'igisirikare cya Pakistan. Perezida Trump yaranebaguye bikomeye igihugu cya Pakistan mu ijambo ryari ririndiwe cyane yashikirije ejo ku munsi wa kabiri ku migambi yiwe ku vyerekeye igihugu cya Afghanistan. Yatangaje ko Amerika iha Pakistan miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari ko yamara icyo gihugu gihindaro abagira iterabwoba inteko za Amerika ziriko zigwanya muri Afghanistan. Abategetsi ba Amerika na Afghanistan bavuga ko ibiro bijejwe iperereza by'igisirikare cya Pakistan vyorohereza abagwanyi b'abatereban bo mu gwihakani kugera ibitero muri Afghanistan. Radio ya Amerika Washington DC, tuve mu mahanga tuze muri Afrika aho abanyangora bagiye mu matora y'umukuru w'igihugu mushasha uno munsi kwa gatatu. Aya matora agenewe guhitamo uzosubirira Jose Eduardo dos Santos azova ku butegetsi nyuma y'imyaka 38 yari amaze muri Angola. Vyitezwe ko umugambwe wa perezida dos Santos Empera uronka amajwi akwiriye kugira ugume ku butegetsi. Uwo mugambwe uyobowe muri iki gihe n'uwo dos Santos yahisemo ko amusubirira umushikiranganji aje kwivuna abansi Joao Lourenco. Uwoshika ku butegetsi wese azohangana no gutorera inyishi ibibazo by'ubutunzi mu gihugu gitunze bitoro. Iterambere ry'ubutunzi muri Angola ryarageramiwe n'igabanuka ry'ibiciro by'ibitoro. Umugambwe Empera uri ku butegetsi muri Angola kuva mu mwaka w'1975 igihe ico gihugu caronka intahe y'ukwikukira. Imigambwe itanu iriko ihiganwa n'umugambwe Empera. Tundu Lissu, umushingamateka atavuga rumwe na leta mu gihugu ca Tanzania, yahagaritswe yagirizwa ko yatutse umukuru w'igihugu. Ivyo vyatangajwe n'umugambwe wiwe Kadema uno munsi kuwa gatatu. Bubaye ubugira gatandatu ahagarikwa muri uyu mwaka. Mundu weze Lissu yatangaje ko indege Bombardier Q400 yaguzwe na leta kugira ikoreshwe n'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu mu gihugu Air Tanzania yafashwe n'abategetsi b'igihugu cya Canada bifatiye ku ideni y'imiliyoni 32 z'amayero aheraniwe isosiyete Sterling Engineering y'igihugu cya Canada kuva mu mwaka w'2010. Iyo sosiyete yari yasabwe kubaka ibarabara muri Tanzania yamara amasezerano yari yagiranye na leta y'icyo gihugu yarahagaritswe na leta tandishi itanzwe. Ku munsi wa gatandatu leta ya Tanzania yaremeje ifatwa ry'indege Bombardier Q400 yamara yagirije abatavuga rumwe na leta ko badakunda igihugu. Tundu Lissu yahagaritswe ku munsi wa kabiri bikaba bitegekanijwe kwa kwirikiranwa n'amategeko ku byo yagirizwa ko yatutse umukuru w'igihugu n'ivyo yatangaje bishobora kugumura abantu ku bijanye n'indege yafashwe n'abategetsi b'igihugu cya Canada. Turangirize ku nkuru yerekeye Afrika y'Epfo aho umugwi w'inkozi z'ikibi wabohoje abanyororo 20 mu gihugu cya Afrika y'Epfo mu gutega ikamyo y'igipolisi yari bakuye muri sentare ibajana mu ibohero ryabo. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi uno munsi kwa gatatu. Ivyo vyabereye mu bumanuko bw'igisagara ca Johannesburg vyabereye ku munsi wa kabiri. Umugwi w'abantu bitwaje inkoho warakikuje ikamyo yari itwaye abanyororo benshi muri bo bakirindiriye imanza zabo. Igipolisi gitangaza ko umwe mu miryango iyo kamyo wari wuguruwe imbere y'uko umutego uba. Abo banyororo bagirizwa ivyaha bitandukanye harimwo ubusuma bukoresheje ibigwanisho, kwiba mu mazu y'abantu no gutunga ibiyayura umutwe bari barindiriye imanza zabo. Irengero ry'abo banyororo bose babohojwe ntiryari bwamenyekane uno munsi kuwa gatatu. Ibi biganiro mubandanya kubikwirikirana kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda hikigali batangaza ko kuva kuri uyu wa gatatu batanguye gukomeza ingingo zo guhagarika ubucuruzi bwo mu kajagari buzwi nk'ubuzunguzayi. Ubutegetsi buvuga ko bugiye kwifashisha inzego z'umutekano zirimo igipolisi kuko abagwanya ubwo bucuruzi berekanye intege nke. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Eric Bagirubusa.
Sirimwe sikabiri yewe sigatatu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali butangaza ingamba zihamye ku kurandura burundu ubucuruzi bw'akajagari buzwi nk'ubuzunguzayi mu murwa mukuru. Umwaka usaga urihiritse hari amabwiriza ahanisha ihazabu y'amafaranga 10,000 ku muzunguzayi ndetse n'umugurira. N'amabwiriza yagombye kuba yubahirizwa n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa daso n'irondo ry'isuku yaheze mu bitabo. Igitangazwa gihabanye n'ibyariho kuri uyu wa gatatu mu biro by'umujyi wa Kigali hongeye guteranira inama rukokoma yahuje inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta bikora n'inzego z'umutekano barebera hamwe uburyo ayo mabwiriza yakubahirizwa nta nkomyi. Muri inama yabanje ntatangazamakuru bavuze ko ingamba zabanje ntacyo zatanze ko bagomba guhindura uburyo. Aho ijwi rya Amerika yaje kugera muri icyo cyumba yasanze barimo bavuga ko akabazunguzayi noneho kashobotse. Madame Kayisime Nzaramba ni meya w'akarere ka Nyarugenge kaboneka amabazunguzayi benshi.
Ikigaragara banza akabazunguzayi kashobotse. Reka mpera aho ngaho kuko mu nama zose twagiyemo niyo nama mbonye ikarishye kuruta izindi zose kandi ukabona ko mu by'ukuri tucyumva kimwe.
Abari muri iyo nama bungurana ibitekerezo ku cyakorwa bakomeje guhuriza ku kugira umujyi usukuye Kigali kandi utekanye. Inzego z'umutekano zose zigakoranira bya hafi n'inzego za gisivile. General Gacenyari muri iyo nama.
Noneho ziriya ngabo tuvuga zabo amarundo siko na daso bazajya barawundinga barebe uri muri iyo ngira ngo uri deployed. Bahamagare polisi ngo babantu barahani muze mubajyane mwashyire mu buryo. Wakwibaza rero ko polisi bende ari bakeya bazanyura mu myanya y'intoki ntabwo bishoboka. Kiretse nitubabanebwe ntitubikore neza. Ariko ukuntu mbyumva concept ukuntu tubikore ntabwo ari ibintu binaniranye. Ntabwo na polisi bari buyicike.
Bwana Donatien Murenzi umunyamabanga nshingwabikorwa wo murenge wa Kagarama Kicukiro yizeje ko hari ingabo bafite zizarwanya ubu bucuruzi.
Natwe mu murenge turi tayari nk'uko afande Gacinya bivugaga. Dufite ingabo ni force ikomeye cyane hariya mu murenge ngiye kwambika kugira ngo nazo zambarire urugamba day to day. Muziko ubushize twari twashyizeho abakora irondo ry'amanywa, twari dufite abakora irondo ry'ijoro, tuza gushyiraho n'abakora irondo ry'amanywa, ariko nabo bagiye guhabwa assignment ndetse tubongerere n'imbaraga.
Hari amakuru ijwi rya Amerika yamenye ko iyi nama Rukokoma yari iteraniyemo abagera kuri 300 kuri uyu wa gatatu babageze ku mwanzuro wo gushyiraho urwego rudasanzwe ku ruhande rw'igipolisi n'igisirikare mu mugambi wo kurandura ubu bucuruzi bw'ubuzunguzayi. Mu kiganiro ubutegetsi bwahaye itangazamakuru bwana Pascal Nyamurinda, meya w'umujyi wa Kigali, twamubajije iby'aya makuru.
Dufite polisi, dufite ingabo, tuzakoresha ibyo ni igikorwa kijyanye n'inzego z'umutekano, ariko icyo gikorwa ntabwo kizananira inzego z'umutekano z'u Rwanda. Iyo dukoresheje kimwe ntigikunde, ubwo n'izindi mbaraga zizakoreshwa kugira ngo iki kibazo gicike. Ngira ngo nta nubwo ari ibanga, nimubona polisi irimo yinjiye guca icyo kibazo, ntabwo ari ibanga. Ngira ngo Voice of America ari anakibajije ati hari amakuru yabonye, ni amakuru kandi ahubwo muraza no kuyabona, kuko ntabwo nimba daso itabikemuye ubwo hari izindi nzego zigikemuye.
ACP Teosi Badege, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda, nawe wari muri iki kiganiro n'abanyamakuru, yashimangiye ko hongerewe ingufu mu kurwanya ubu bucuruzi hifashishijwe igipolisi. Avuga ko nta mutwe udasanzwe bashyizeho.
Izo ngufu twongereye mu muhanda cyane cyane ahiganjemo akajagari, muraza kwazisanga, abapolisi bahari bafite ndetse n'uburyo buruta n'ubwa daso, n'izo modoka zishobora gutwara abo zifashe n'ibikoresho bitwarwa ku, ariko nta mutwe wihariye washyizweho. Ingufu zongerewe za polisi igiye gukora ibyo bintu bitwaye tuvuze, kubahiriza itegeko uburyo bushimishije no kwereka ushaka kubigerageza yuko adashobora mu by'ukuri kunaniza inzego z'umutekano.
Abarebwa no kubaha amategeko ari bo bazunguzayi, se bo barabivugaho iki? Uyu muzunguzayi amaze imyaka 9 mu muhanda avuka mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali.
None se ko ntawuburana n'umuhamba, byo twebwe ndumva nuko duhohotera cyane. Ubwo urumva njyewe ni kwa kundi nishwe n'inzana ubundi nk'uko yanyishe.
Ushobora kuranguza nk'amafaranga angahe ku munsi?
Nk'ubu ngubu ngiye no kurangura utundi, ni amafaranga inote y'3,000 nkoresha muri uyu muhanda. Nkabasha gutunga umugore n'abana nkishyura n'inzu. Niba bashyize amande 10,000 nyine, ubwo ngubwo urumva ni nk'aho banyirukanye mu gihugu cyanjye. None se ubwo urumva nzatungwa n'iki? None se nzibe? Nze ngushe kuzi telefoni se? Ibyo ntago ari byo.
Bamwe mu bari bateraniye muri iyo nama bagaragaje impungenge zo kwihutira gukumira abazunguzayi mu mujyi wa Kigali ho kubanza gukumira ibice by'ibyaro baturukamo. Meya w'umujyi yavuze ko hari abindi nama mu maguru mashya abategetsi b'intara nabo bagafata inshingano zo gukumira. Kugeza ubu butegetsi burarwanya ikibazo butagaragaza mu buryo bufatika uburemere bwacyo bushingiye ku mubare w'abari mu muhanda. Abanyamakuru bagaragaje zimwe mu mpungenge zishingiye ku kuba abakene babarizwa muri ubu bucuruzi i Kigali bashobora kuba bagiye kwigizwayo. Ubutegetsi buvuga ko abazishyira hamwe buzajya bubaha 200,000 by'amafaranga nk'inguzanyo. Iyi nama Rukokoma yabaye ku rwego rw'umujyi wa Kigali yabanjirijwe n'indi nama nayo yateranye kuri uyu wa kabiri ku rwego rw'igihugu biga kuri iki kibazo. Ubutegetsi mu mwaka ushize bwubakiye amasoko abazunguzayi, ariko bamwe bahitaga bayavamo bavuga ko nta gishoro gihagije. Birashoboka ko ishyirwa mu bikorwa ry'aya mategeko n'inzego z'umutekano rishobora kutazorohera itangazamakuru, kuko mu nama ya none ryikomye ko ritiza umurindi ubu bucuruzi. Izi ngamba zikaze nyuma y'iminsi mike muri gare ya Nyabugogo hagaragaye abazunguzayi bahanganye n'abashinzwe umutekano kugeza ubwo bateranye amabuye. Nibutse ko mu mwaka ushize 2016 abashinzwe umutekano bishe bakubise umwe mu bazunguzayi. Ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu mu bihe bitandukanye bitunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu. Nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika uvuga ko ubutegetsi busakuma abazunguzayi, inzerereza, basabiriza indaya n'abandi bafatwa nk'abadakenewe bukarunda mu magereza, bugamije ko Kigali ikomeza kurabagirana. Ni ibirego ubutegetsi bwamaganira kure. Meya Nyamurinda yabwiye abari bateraniye muri iyo nama ko iyo miryango izavuga kandi isanzwe ivuga.
Human Rights bwo bazavuga, basanzwe bavuga, ariko ibyo ni management ya buri munsi y'iki kibazo. But the principle no implementing ibyo.
Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi hatanguye uburyo bushasha bwo gupima kanseri hifashishijwe imashini. Iyo mashini yatanzwe n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama kiri ku butegetsi. Abaganga bemeza ko ubwo buryo bushasha buzobafasha kuganira n'abo muri Amerika ku bipimo bafashe by'umurwayi. Ibindi kuri iyo nkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Iyi mashini ifite ubushobozi bwo gupima kanseri, igisubizo kikaba cyaboneka mu minsi itarenze 5, mu gihe ubundi buryo bwifashishwaga bwashoboraga kumara iminsi 14. Lieutenant Colonel Dr. Ntaganda Fabien ukuriye isuzumiro ry'ibitaro bya Kanombe yavuze ko iyi mashini ifite umwihariko kuko izafasha abaganga bo mu Rwanda gukorana na bagenzi babo bo muri Amerika, kandi nta n'umukozi urugendo.
Twareberaga muri mikroskopi, mikroskopi ni ukuvuga ko imaje urayongera cyane inshuro nyinshi, bikarangira aho ngaho uko wabibonye ubu ngubu rero uvuga ko noneho image tuzizana kuri za computer cyangwa mudasobwa ayo mashusho ukaba wayasangira n'abandi baganga ukaba yerekana undi muganga mugenzi wanyu muhagaze utiriwe ujya ku kunama cyane muri microscope uruhisha amaso uruhisha n'umugongo iyo rero yashize kuri computer nuko ngo ushaka kuyasangiza isi yose uko ubyumva uko ubishaka ubundi iyo abarwayi tubafatiye za biopsy tubaha ibyumweru bibiri ahanini kugira ngo uzabone ibisubizo ubu ngubu mu minsi 5 none tugiye ku minsi 14 tugiye mu minsi 5 dushaka kuba twaha umurwayi igisubizo kiwe cyo uburwayi bwa kanseri.
Ntaganda yavuze ko ubu buryo bwo gukoresha iyi mashini buzagirira akamaro abarwayi kuko batazongera gutegereza igihe kirekire ibisubizo byabo. Uyu muganga yanongeyeho ko n'abaganga ubwabo iyi gahunda izabafasha kurushaho kwihugura kuko bazajya bahana amakuru n'itsinda ry'abaganga b'Abanyamerika bakorera i Boston. Iyi mashini yari imaze umwaka ikoreshwa mu bitaro bya Butaro. Majoro Dr. Emile Karinganire yemeza ko iyi mashini igiye kuborohereza akazi.
Niba ari umuganga wo kubaga bashobora kubagwa bakatwoherereza iyo biopsy cyangwa iyo nyama bacyafite ikibazo none tugakorera tukabikorera aho kohereza umurwayi niba yabazwa bashobora kutwoherereza sample cyangwa biopsy tukakora ibindi byose anga then tukazohereza igisubizo ikindi gishobora guhinduka nuko abantu ibitaro biri ku ruhande bashobora kutwizera kuruta kuko dufite ubundi buryo bushya bakatwohereza more and more mu bundi buryo bwari busanzwe mubwiraga igisubizo ntabwo turakibona cyangwa arimo ugatwara na slide y'umurwayi kagenda rimwe bakanabita cyangwa se bakajya niba ari umurwayi wabagiwe dufata urugero nka Nyagatare biroroshye gufata iyo specimen cyangwa iriya bakeka ko ari kanse bakayitwoherereza hano iyo maze kubona igisubizo ushobora guhamagara umurwayi ugahamagara umuganga
ubu buryo bushya ntacyo buzahindura ku biciro by'abivuzaga mu bitaro bya Kanombe kuko nabivuriza kuri mituweli bazakomeza kuyikoresha ibitaro bya Kanombe byakira nibura abarwayi 1000 buri mwaka bivuza kanseri abagera kuri 200 nibi bisubizo byabo byasabaga koherezwa hanze Lieutenant Colonel Dr. Ntaganda Fabien avuga ko kanseri ari ikibazo mu Rwanda kuko nta baganga b'inzobere mu kuyipima no kuyivura bahagije bagara gara mu Rwanda iyi mashini ifite agaciro k'$100,000 by'amadolari y'Amerika n'ukuvuga asaga $850,000 amafaranga y'u Rwanda abaganga bahuguye gukoresha iyi mashini baturuka mu bitaro by'umwami Faisal bitaro bya CHK ibya Kanombe na Butaro isanzwe yita ku barwayi ba kanseri ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riherutse gutangaza mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri ko ku isi abantu bagera kuri 84 million bishwe na kanseri mu myaka 10 ishize ni ukuvuga kuva mu mwaka 2005 kugeza muri 2015 bisobanuye ko buri mwaka abantu bagera hafi kuri 8.5 million bicwa n'iyi ndwara mu Rwanda ho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gitangaza ko buri mwaka cyakira abarwayi ba kanseri bagira ku 2000 nubwo iki kigo cyemeza ko abo bantu ari bake ugeranije n'abarwayi indwara batamenye ko ari kanseri bagahitamo kwivuza amarozi ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima cyemeza ko indwara ya kanseri iza ku mwanya wa mbere muzitana abantu benshi ku isi mbere y'intambara n'ibindi byorezo bigaragara ku isi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Uko mu mwaka utashye igenekerezo rya 2023 kwezi k'8 n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kwibuka abanyafrika bagizwe abacakara muri Amerika. Ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi mu kiganiro ryatunganije kuri wa gatatu ku bamenyesha makuru ribabazwa nuko mu Burundi acibonekeza urudandazwa rw'abantu umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Shatse niyo nkuru adufitiye
Naho no gatatu amakungu yibuka abanyafrika bagizwe abaja ku butaka bwa Amerika ishira hamwe ONLCT owe ton frère rigwanya urudanzo rw'abantu mu kiganiro gihaya abamenyesha makuru rimenyesha ko ibyurudanzo rw'abantu bicibonekeza ku isi prime barubukeye arongo iryo shira hamwe
ayo mahano n'ubu aracariho ariko akaba akogwa hakoreshejwe ayandi mayeri adasana ya kera
kubwo iryo shira hamwe n'ubwo donozo kw'abantu gwibonekeza ku isi uburundi ntiwoshitwe inyuma
kuva mu kwezi kwa mbere kuri uyu mwaka gushika kuri itariki yo kuwa 2023 myandagaro 2017 turiko turahimbaza uyu munsi mukuru mpuza makungu abarundi barenga amajana 338 baramaze kujanwa nk'inyagano kudandaritswa mu bihugu na cane cane by'abarabu muri abo abashika ijana na 34 barafashwe barasubizwa inyuma n'inzego zibijejwe baraheza barasubizwa miryango yabo
prime barubukeye adomotokie ku bihugu bijanamwo abarundi n'inzira bafata
ku munsi abarundi barenga batatu n'imiburi iburi barajanwa nk'inyagano nyene kudandarizwa mu bihugu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Australia, Canada, Amerika na handi bacishijwe mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi nka Tanzania, u Rwanda, Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, Uganda, Malawi, Afrika y'Epfo n'ibindi.
Muri aba barundi batandatu kwa makungu hari abahagira ingorane. Aha twovuga nk'abarundi kazi batandatu bafungiwe mu bihugu by'abarabu hari mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa kabiri. Nkuko vyamenyeshejwe n'ishirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB yabikurikiranye batanu muri abo bigeme bari bafungiwe muri Oman, umwe nawe akaba yari muri Arabia Saudite. Ico gihe nyene ishirahamwe yamenyesheje ko hari n'abandi bigeme b'abarundi kazi babiri bavuye mu bihugu by'abarabu bagwaye ihamuka kubera amabi bakorewe hakaba n'abandi bari bakigwariyeyo. Hagataho haciye imyaka irenga ine ibyurudanzo rw'abantu bivuga mu gihugu cy'u Burundi. Umwaka w'ibihumbi 2013 icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu rigwanya ibyurudanzo rw'abantu cerekanye ko abarundi barenga 71,000 bahuye n'urwo rudandazwa rw'abantu. Muri ico cegeranyo igipolisi gicungera imbibe mu Burundi cadu mu rutoki ko kiri bakingira ikibaba urwo rudandazwa. Ukwezi wa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2016 ni igipolisi c'u Burundi cemanga ko ibyurudanzwa rw'abantu zibonekeza mu gihugu. Ico gihe abantu indwi bagizwe n'abarundi hamwe n'abanyamahanga barahagaritswe n'igipolisi bagirizwa ayo mabi. Mbere mu gipolisi bagiriye ko bashira ku mugaragaro amashirahamwe agera ku 11 yakora ivy'urwo rudandazwa. Muri ayo mashirahamwe ayagera kuri 4 yari ku butaka bw'u Burundi. Mu ntumbero yo kugwanya urwo rudandazwa rw'abantu Urundi busabwa n'ishirahamwe ONLCT owe ton frère gucungera cyane imbibe z'igihugu mu ntumbero yo gukingira abajanwa muri urwo rudandazwa no gushyira politiki itomoye y'ubuzi kugira ngo mu gihugu haboneke ubuzi ntihagire abahendwa ko bagiye kuronderegwa ubuzi mu makungu. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Jugi Amerika.
Urakoze Fidelite kuri iyo nkuru. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zifuza gutahuka zivuye mu ikambi impunzi iri Induta muri Tanzania zahawe ibipapuro byo kuzuza kugira ngo zemeze ko arizo zivyisabiye. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru ava mu ikambi y'impunzi Induta muri Tanzania avuga ko imiryango 800 ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo bataye mu gihugu c'amavukiro. Abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka nk'uko ishirahamwe HCR ryitaye impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'induheze. Bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo maze zikandika ko arizo zavyisabiye kugushaka kwazo atagahato. Umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi Induta avuga ko kwa gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza.
Baramanitse imiryango ishika ku 8 bariko baruzuza amafomu bazoba bagira batake kandi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi zasohoye Afurika. Basi ni 8 cyo kwa mbere niho batangwa kuza gutora kuzuza ayo mafomu kuko makazi yari yatubwiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ruko batanguye kubatahana bayivuriza ku bibazo bitwaye nk'ambi twa mukuru wa makazi niyo bazoguha kudutaye guko irya karasa y'impunzi n'irya fomu batanga utwetesa kuzodusiga ku bibazo bitwaye nk'ambi batacaguha iyo emusoro wavukije uruzi gufata nka dekarasi za pasuwa sande ni baba hayo ni andiki chari andiki kati yena kande meguta kukusha kakui wanjata kahati kumpejua likuwa luzu za mafomu na mandi wa likuwa ni andiki cha kukiishi
gushikubu na mwoso gutawukanwa uramenyekana ico bikoze ishirahamwe HCR yitaho impunzi yabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro vya nyuma ku gutawukanwa bizokogwa hisunzwe intara bahunze bavamwo urutonde rwa nyuma rw'abashaka gutahuka ruriko impunzi z'abarundi zirenga gato 15,000 mu gihe yo kambi impunzi ya Nduta irimo abarundi barenga 244 nawe biruko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba
jewe ushaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jere ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara nubwo nta nakunguva ka ntahana yopfuma anyicama bakantwara ikiziga mbo icyo no kumenyesha nuko abantu benshi bicuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barutse ayo mahera atasha ronka amadolari 60 hamwe n'imfungurwa za meza 3 urumva cyavuga ati sikangende gutora iyo Burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ubwo mu rutangwe 2015 umubwiye gutana byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi 2016 ubu hari kwarata abaje guhera mu kw'icumi 11 kuduga nta yundi abaje kera nta numwe arata
haraheza amezi arenga 3 bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga n'inzara kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake byatumye mbere haba imigomoko akarenga 3 yo gusaba izo mfungurwa bamwe barakomereka abandi bitaba imana hari n'abavuga ko iyo nzara izo havituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu
ibyo ntawo bigeha kuko uraje ingene haguma hagabanurwa ifungurwa uko ukwezi guheze cyangwa amezi abiri
nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baje kwiyandikisha bose bahunguke reka tugabanye ifungurwa mpaka bonyine biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo babenga hi Tanzania
mugabo kubyo tubona nuko bamwe tuzohaba duta tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu cy'amavukiro nyine tugapfira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo
mu ntango z'uno mwaka w'2017 leta y'u Burundi yihaye ihangiro ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga 181 ibyo byashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aherutse kugira mu gihugu cya Tanzania aho we na mugenzi we w'icyo gihugu Jean Pombo Magufuli bahamagara impunzi zose ziri muri Tanzania gutahuka perezida Nkurunziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze kondweze abandi barundi barenga 180 bari bahungutse bavuye mu gihugu cha Congo Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwishyu rya America
urakoze Pierre Clavier igikorwa rero cyo kwiyandikisha kuri izo mpunzi zifuza gutahuka catanguye ku munsi wa mbere w'indwi kikaba akikibandanya nshuti mwese mukunda radio ijwi rya America ibiganiro twabateguriye kuri isaha ihegarukiye ngaha tuboneho akanya ko gushimira ingenieur Suleiman Tarawale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimaskarara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro amakuru mwashikijwe na Fidelien Yongabo tubashimiye rero kuba mwaduteza amatwi tubifurije amahoro y'Imana mugire ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro vya radio yanyu ijwi rya America.